iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ubu ni wa mwanya ijwi rya Amerika ribashikiriza ikiganiro muri sanga mwumva iminsi yose saa 10 amasaha y'Ibujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Muri kumwe na Oriane Tangishaka teramije ikiganiro cy'uyu munsi. Bakunze ijwi rya Amerika muranyihanganira no munsi ijwi rirajwangaraye gato, ariko turaterama tuganire ku bibazo by'urwaruka. Haciye indwi Afrika ihimbaje umunsi wahariwe umwana w'umunyafrika. Mbega umwana w'umunyafrika akeneye iki kugira atere imbere nk'abandi bana ku isi? Intambanyi nyamukuru ahura nazo muri iki gihe n'izihe? Kuri ibi bibazo n'ibindi bijanye n'ibikogwa biri kubirakogwa n'amashyirahamwe atandukanye, tugiye kuganira namwe muri yo New Generation, atubwire ibyo bari kubarakora mu kugira ngo bafashe ugugwaruka mu gutera imbere, kugira ngo nk'ugwaruka rwa Afrika rutere imbere nk'urundi ku isi. Turabararitse rero mwese mushikirize ibibazo n'ivyumviro, muterere kuco umwana w'umunyafrika yokora kugira ngo yiteze imbere. Muri sanga mwese, nimero yacu ni 1-202-441-931. Ndasubiramwo, nimero yacu aho mushaka guterera ni 1-202-441-931. Muri sanga mwese.
Muri sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kandi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi ry'Amerika ni kiganiro muri sanga. Ku itariki 16 z'ukwezi kwa gatandatu wari umunsi wahariwe umwana w'umunyafrika. Uwo munsi mpuzamakungu ukaba washyizweho n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika mu mwaka w'1991. Intumbero y'uwo munsi ni uwo gushyira ahabona ibibazo byego umwana w'umunyafrika, akamaro ko kubungabunga ubuzima bwiwe no guteza imbere ubumenyi bwiwe. Ivyo bivugwa n'ihuriro ry'abahinga bajejwe gateka k'abana muri iryo shyirahamwe rya Afrika ACRWC. Icivugo cy'uyu munsi mpuzamakungu uyu mwaka w'2017 n'umugambi ugamije kurangurwa mu mwaka w'2030 ukaba uvuga uti kwihutisha ibikorwa bijyanye no gukingira, gutera intege no guha uburyo bungana kuri buri mwana wese muri Afrika. Mu Burundi haracindwi rero igihugu cifatanyije n'ibihugu muri Afrika mu guhimbaza uwo munsi wahariwe umwana w'umunyafrika. Mu bikogwa vyamwe mu mashyirahamwe aharanira gateka k'abana New Generation, barakoranije bamwe mu bana bo mu ibarabara batari banditse mu bitabo by'amakomine, babaha impapuro z'amavuko. Ivyo bikaba ari kimwe mu bikogwa bigamije gufasha umwana w'umurundi ari nawe w'umunyafrika kugira agaciro n'ikimuranga. Ku rwego rwa Leta y'u Burundi rero kubijyanye na bimwe mu bibazo iriko iragerageza gukemura, umushikiranganji w'agateka ka muntu Martin Vyabandi yamenyesheje ko ikibazo cy'abana bo mu ibarabara kigiye gutorega umuti mu kubarungika mu miryango bakarerwayo hakuje mu bigo byo kubarereramwo. Aho ni mu gihe yavuze ko ariho boronswa indero nziza z'ikirundi. Dutega amatwi mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza inkuru yaduteguriye umunsi u Burundi bwahimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe umwana w'umunyafrika.
Murugwa Peza, Nduwayezu Evangeline, Faustin Twagiramungu. aha ni mu kigo cy'ishyira hamwe ni generation muri zone Kinindo mu manuko bwa Bujumbura bamwe mu bana bahora ba mwibarabara bariko bahabwa impapuro z'amavuko hari kuri uyu wa gatanu mu gitondo muri bo harimo akana k'agahungu k'imyaka 11 ino saba hati kakuwe mwibarabara abaheze imyaka 3 ubu kiga mu mwaka wa kabiri w'amashuri y'intango kabwijwe ijyamere kuko kiyumva nico kibaza urupapuro ruzogafasha
nyumva neza kubera igihe nararuronka sinari nzi ko ndi umwenegihugu ramfasha ko kumenyekana ko ndi umurundi hamwe naho nogenda mu bihugu byo hanze burinda kurusaba rurampaye agaciro ko rumfashije kumenyekana mu Burundi kwariho navukiye ushise ubwenegihugu bwo mu Burundi
eka naka kana kakigeme nako nyene k'imyaka 11 kanejerejwe no kubona kanditswe mu bitabo by'ingo n'imiryango nubwo imyaka gafite ari mike kibona mu bigero
uzufasha igihe mariage uko shobora yuko bamenya imyaka yanje imeze neza yavye ngo mfasha igihe mu gihugu cyo hanze tufasha kugira ngo nke karanga muntu ufise urupapuro kwa mapuro
bahati nawe afite akeneye kuzoba ni yamara gukura
njye mu bunyama bwanjye nifuza ko nzoba umuminisitiri
umuminisitiri
ajejwe by'abana bo mu ibarabara wo kubafasha amagara yabo kuguma ameze neza atawundi yototeza uwundi
mu baronkejwe impapuro z'amavuko harimwo n'imisore nk'uyu w'imyaka 20 navuka mu ntara ya Muhinga mu buraruko bw'u Burundi
navutse ntabona papa mama nawe nkiri mutoya sana carana mvukana ubice mu Muhinga muri komine Butihende canja mu ibarabara ry'u Muhinga n'ukuri niyumva nezerewe cyane rwose niyumva umva nta kuntu none abivuga kuko je sinari nzi uko nzoruronka sinari nzi uko vrema tuzohura nabo ngo bandosore urupapuro
mbona no mu maso akamwe mu karatomeka
n'ukuri vrema n'ukuri ni byiza biranezereye
Teddy Harushimana umuhuza bikorwa muri New Generation yatubwiye icyatumye we nabo bakorana biyumvira ico gikorwa
mu matoza cyo twagize nuko twasanze yuko abana benshi basanze bari mu ngorane cyane cyane abana bari mu ibarabara nta mazina bagira nivyo baraza amatazirano yabo canke arashaka kuba izina rimwe gusa mugabo ayandi mazina hayazi ama rero wa uri umuntu urashaka kuba ofisi ivyo ufungura ivyo wambara mugabo udafite urupapuro rw'amavuko kuko niko urupapuro no vuga nti gurufatiro ndetse n'abategetsi bafatira ko kugira ngo ushobore kuronka karanga muntu ukeneye gutora urumva ni urupapuro ngendegwa ko gurufatiro ku buzima bw'umuntu wese nago rushaka kumutuma ahabwa ubwenegihugu
ariko Harushimana hari ibintu bibiri bimubabaza
no munsi ari ababyeyi bareka abana bakaja mu ibarabara abandi nabo ivyo tubona mu bisagara bitandukanye agafata umwana akamutwara mu ibarabara neza umwana akagenda agasega amahera mu nyuma ayo mahera ronse agacashirwa tsanga umubyeyi wiwe ari ahantu yicaye hariya bivyo navira ugatsanga nk'abajejwe umutekano ntavyo babona neza mugabo nk'akarero ku mubyeyi akora iryo kosa n'amategeko aratomoye umubyeyi yarakwiye guhanwa iyo rero ni ntambamya mbere ntambamya kabiri duhura nayo nabana nyine ubwabo abizi mu ibarabara hari imigwi itandukanye abana dufate ku myaka yabo bafite rero hari umwana usanga aba yarakuriye mu ibarabara akabashika imyaka 20-25 urumva ubu kugenda kumubwira ngo urashaka kuva mu ibarabara ntavyo yumva kuko ibarabara irafite ukuntu yamugize nabi ntandero agira
kugiyo ndero ntigenda kagirire ubushikanganje bwagate yakazi na muntu n'abahanye agate yakabana hari umukenyuro bumvikanye Martin Ivyabandi umushikanganje wagati y'akazi na muntu
twarakuze inama n'abantu bose byega turumvikana tukunduzo bikora aha turi muri programme yaho bajya abantu dushaka kubakura mu bisagara byose mu makomine mu makominote bakaba ariho bafashirizwa mu buryo butandukanye harimo ibyo kubaho byo kuja ku mashure ibijanye n'ukuntu umuntu yitwara muri amezi atatu tuzogirije dukoze amasosiyete twicare turaho tubigejeje bijya bintu by'ibigo ntabwo dushaka kandi bashika mu bigo kuko twasanze aho kubungura ahubwo bibasubiza inyuma dushaka basubire mu makomini wabo byandero y'ikirundi bayironke bafatwe n'abavyeyi kuko twasanze benshi bafite abavyeyi bafite imiryango dusanga n'abana b'impfubyi ari mu ibarabara si benshi
gushika ubu ibitigiri by'abana baba n'abasegereza mu mabarabara mu gihugu cy'u Burundi birenga hagati y'5,000 nk'uko bishikirizwa n'amashyirahamwe ajejwe kubakingira abatarandikwa mu bitabo by'ingo n'imiryango muri bo ntibazwi uko bangana Eroje Urika neza Bujumbura ijwi rya Amerika
arakoze cyane mugenzi wacu Eroje Urika neza yaduteguriye iyo nkuru nongera ndabusabe munyihanganire uno munsi yijwirira jwangaraye gato ariko nkuko mubyumvise mu nkuru tubashikirije mu kiganiro muri sanga cerekeye iterambere n'ibibazo by'ubuzima bwa misi yose kuri uyu wa kabiri tugiye kuganira na Teddy Harushimana umuhuza muhuza bikorwa mu ishyirahamwe New Generation turaganira ku byo New Generation ibona nka vision umwana w'umunyafrika akeneye kugira atera imbere nk'abandi bana ku isi. Teddy Arushimana ndaguhaye ikaze mu kiganiro muri Isanga.
Murakoze kudutumira muri kino kiganiro kandi mbonaho nakagiye kukuramutsa abantu bose bari kubarumviriza ino radio yanyu ya Amerika.
Urakoze cyane mushinganahe. Teddy, ubanza ukatubwira ku batazi icyo new generation, babwira icyo ayo majambo y'icyongereza asigura n'impamvu mwayatoye. Ni na kimwe mu bibazo tugiye kwihweza mu bijyanye n'ukuntu umwana w'umunyafrika yoba ameze muri kazoza.
Ego, new generation mu kirundi bisigura urungamwe gushasha. Kuri twebwe tuvuga yuko kimwe mu bibazo Afrika ifise n'ingorane zifatiye hanini cyane ku burongozi. Ama rero twaciye twiha intumbero yo kugira ngo dushobore gutegura ugwaruka kugira ngo ruzoshe kuba imboneza, apana kuba abategetsi, kuba imboneza no kugira ngo abantu bashobore gufata ya mbere mu gihe ari ibibazo biriko biraba hirya no hino, bakiyumvira kubitoreye inyishu mugabo kandi bakiyumvira no gufasha abantu batandukanye kugira ngo abo bantu babari mu ngorane bashobore kwisonora. Hanyuma rero twaba dufite intumbero zitatu. Intumbero ya mbere kuzana ugaruka mu kurufasha guhinduka mu nifato, mu kurufasha guhinduka mu byumviro. Ubwa kabiri twifuza gufasha ugaruka guteza imbere ubwenge bwabo, impano zabo. Hanyuma ubwa gatatu twifuza gushigikira ugaruka mu migambi rusanzwe rufise kugira ngo ushe guterera agacumu k'ubumwe mu iterambere ry'igihugu ndetse n'iterambere ry'isi. Rero mu camake new generation isanzwe ifise cyifuzo nyamukuru cyo gutegura urunganwe rw'abarongozi kugira ngo abarongozi nyine bazoshobore guhindura bino bihugu byacu. Murakoze.
None ni ibihe bintu nyamukuru nk'umwana w'umunyafrika, umwana w'umurundi muri iki gihe abuze kugira atere imbere, ateze imbere na Afrika kuri mwebwe?
Kuri twebwe dufate muri rusange uno munsi muraze ku isi, abana bari mu ngorane dufate ku isi yose barangana, barababa imiliyoni amajanindwi. Abo bana rero usanga bahura n'ibibazo byinshi bitandukanye. Kimwe rero mu bintu tubona abo bana bahura nabyo nibi bikurikira: ni ibibazo bijanye n'amagara yabo, bwa kabiri ni ibibazo bijanye n'intambara zikunda kuba hirya no hino, bigaca bituma abana benshi badashobora gukura neza cyangwa se ngo babandanye amashuri yabo. Bwa gatatu ni ibibazo biri mu miryango, kuvuga ngo hagati y'ababyeyi basanga hari ukutumvikana cyangwa se umwana ntibamufata neza nk'uko bitegerezwa. Hanyuma ubwa kane ni abana bategekwa kubaka izabo bakiri bato, kuvuga ngo batarashikana imyaka yemewe n'amategeko. Hanyuma ikindi gikurikira ni abo bana b'imiyabaga usanga batwara inda mu gihe bataba baziteguriye, kuko uko mubizi iyo umwana akiri muto afite imyaka 14-15 agatwara inda, ibyo biraheza bikagwira ingaruka mbi ku magara yiwe ndetse no muri kazoza kiwe. Ikindi naco ni ibijyanye no gufungura nabi. Murabizi iyo umwana ataronse ibifungurwa byose bikenewe bishobora kumufasha gukura, ibyo nabyo birashobora gutuma umwana agira ingorane zitandukanye. Hanyuma igikurikira ni ibi byose bijyanye n'indero, aho usanga hari igitigiri kinini cyane cy'abana batari kubarajya ku ishuri. Bwa nyuma ikibazo kijyanye n'abana bakoreshwa ibikorwa bibarengeye ingufu cyangwa se usanga bagenda gukora mu gihe imyaka itaba bibemerera. Rero navuga ni muri rusange ni ibyo bintu nyamukuru abana bo muri Afrika ndetse n'abana batari bake bo ku isi bahura na byo.
Hari ibikorwa bitandukanye ibihugu bya Afrika harimo n'u Burundi byifatanije n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU byagiye birakorwa mu myaka yaheze kugira ngo ibihugu bitere imbere, gisata cy'ugwaruka gitere imbere. Ibintu byagiye biratera imbere kuri mwebe ku rwego rw'uburezi bw'umwana w'umunyafrika mubona ari nk'ibihe, cyane cyane mu Burundi tuvuge nko mu myaka 10 iheze mushobora kuba mushima kandi bishobora gushobora kubandanya nabyo nyine gushigikirwa?
Egome, ubwa mbere nkobanza kuvuga nk'ibi bijyanye n'amategeko mpuzamakungu araba agateka k'abana, icyo bita convention relative des droits de l'enfant. aho Burundi bwashize ko umukono haraize imyaka myinshi imyaka yaba aba 2007 muri ayo mategeko barerekana yuko nk'akarero yuko umwana akwiye kwigishwa ku buntu rero mfatega mu Burundi nk'akarero turabona yuko abajeje intwaro bisunda amategeko turabona ko ariyo ibintu bimwe bashoboye gushira mu ngiro kandi dushima ni kireho tujyanye no guhimiriza abavyeyi yuko borungika abana babo mu mashure iki nacyo turabona hari amashure menshi yubatswe ijya no hino ibyo navyo gaca bishobora gutuma abana benshi bajya mu mashure iki ni kintu nacyo kimeze neza kandi dushima coba carakoretse muri imyaka 10 irangiye ni iki kintu kijyanye no kuvuza abana bafite munsi y'imyaka 5 mwibuke ko nigeze kubivuga kubijyanye na kimwe mu ngorane abana b'abanyafrika bahura nazo ni ibintu byose bijyanye n'amagara yabo kuba rero mu Burundi hariyo politike yuko abana bafite munsi y'imyaka 5 bashobora kuvuzwa icyo ni kintu cyo gushigikira iki kintu cyo twoshigikira kimeze neza ni ibintu byose bijyanye n'uko ababyeyi bibungenze nabo nyene bashobora kubyarira mu mavuriro igituma mvuze yuko ari umugambi mwiza nuko iyo umubyeyi abyariye mu ivuriro biratuma umwana abaganga bamukurikira neza bigaragaza bigaca bituma umwana agateka kiwe gakingirwa muri rusange rero novuga yuko ni ibyo bintu bitandukanye byiza ikinacho nabyumvise mu ntangamarara kino kiganiro mwashoboye kubivuga ni ibintu bijanye nuko leta yashoboye korohereza abavyeyi amashirahamwe yabikorewe twabo kugira ngo abana bose bavutse batambizwe kugira ngo bashobore koroherezwa bashobore kwandikwa rero ibyo ni bimwe mu bintu dushima tuvuga yuko byakoretse
murakoze cyane kubijyanye n'amagara y'abana ikaratera imbere ariko tugerageje kuvuga kubijyanye n'ubumenyi hari ikibazo muri iki gihe mu Burundi gikomeye cyerekeye abana batatoye ikibazo cyo mu mwaka w'icyenda kiravugwa ko byinshi hari abana benshi bamaze igihe batazi kazoza kabo mu misiri imbere cifashe gute muri iki gihe kubijyanye n'ubuntu n'inyigisho n'indero
ibyo nibaza ko nkuko mubivuze mwashobora kwikurikirana yuko mu gihugu cyacu cy'u Burundi cyane cyane kuva mu mwaka w'ishure 2013 ushira 2014 niyo mu Burundi hatangurwa umugambi mushasha witwa école fondamentale nkuko mubivuze aho usanga umwana iyo ageze mu mwaka w'icenda ariho acakora ikibazo kimuha uburenganzira bwo kubandanya ico bita poste fondamentale rero kimwe mu bintu abantu ariko baraharira kuno munsi ni iki kijyanye nuko iyo umwana ayobewe icyo kibazo ashobora guca arindira muhira canke mugabo leta yarashoboye kwiyumvira uwundi mugambi kwiyumvira ngo abana abo bana bazoba barindiriye canke bazoba bayobewe yuko bashobora kugenda kwiga amashuri y'imyuga mugabo kimwe mu bintu biboneka nuko biboneka ko leta itaraheza kwitegura kuko ayo mashuri y'imyuga amwamwe n'ubu aracubakwa urumva hose mu gihugu cyose amaze kubakwa naye amaze kubakwa usanga ibikoresho bidakwiye cyane abigisha babifitiye ubuhinga ntibaba bahari rero ishoro ni kimwe mu bintu tuvuga ngo nagahaze mugabo umugambi ubwayo si umugambi mubi ko ndabivuga neza yuko ni umugambi urabye mu bihugu nka Cameroon ni umugambi usanzwe ukora neza rero nibaza yuko naho harimo agahaze n'umugambi aba twese tujejwe iby'indero dukwiye kuraba ukuntu twokicana leta kugira ngo izo bintu byose bitagenda neza kujyanye n'uno mugambi dushobore guhanahana ibyiyumviro kugira ngo muri ya ntumbero nyine yuko umwana w'umunyafurika atera imbere kugira ngo umwana ashobore kubahirizwa ku bijyanye na kazoza kiwe nk'uko mubizi iby'indero n'urufunguruzo rutuma umwana ashobora gutera imbere kandi murabizi iyo abana bateye imbere ni nk'uko tuba turategura kazoza kabino bihugu byacu rero ikintu nacyo abantu baharira ko ni kuri ibi bintu bijyanye n'akanovera izo nyigisho zisanzwe zitangwa twese turabikurikirana buri munsi turafite n'abana basanzwe biga muri amashuri nuko hari ibyigwa bimwe bimwe usanga koko ari ibyo no kwita arutebo n'ibyigwa azanye gishasha kandi dushigikiye ikigo cyitwa entrepreneuria ikigo cyiza cyane gifasha umwana gutangura kwiyumvira ibijyanye no gutanguza umugambi wiwe ni ikintu cyiza mugabo kimwe mu bintu rero bitameze neza nuko abo bana bataronswa akaje ko gushobora nk'akarero kuja mu mahinguriro cyangwa se bahure n'abantu bamaze gutangura imigambi yabo kugira ngo babasegurire mbega bigenda gute
ibyo bita amastage
kuko nibyo ni cigwa cy'entrepreneuria ni cigwa cyiza ni kimwe mu bigwa wanashaka hamwe leta n'abasanzwe bayifasha nano mashiramu yacu amwe two kwicara hamwe ni kimwe mu byigwa dushobora gufasha gutora inyishu nk'iki kibazo cy'ubukene nk'iki kibazo cy'ubushomeri kiri hirya no hino mu gihugu kuko iyo umwana atangiye kwigishwa akiri muto akamenya gutunganya ubwiwe umugambi we agatangura kwiyumvira ati mbere narangiza ishure ni gute nshobora gutegura ubuzima bwanjye ntari nize kurindira yuko nohabwa akazi na leta mugabo akazi nkakirondera ndetse nkanagahereza abandi hanyuma ikindi gihaze muri uwo mugambi wa Ecole Fondamentale ni iki kintu kijyanye n'ibyigwa bimwe bimwe usanga iyo abana bageze muri Poste Fondamentale batagenda biga kandi byari ibyigwa bikomeye cyane nk'ubunda bibutsa nk'aba bana usanga baba bari kubariga scientifique usanga ahanini cyane bibanda ku byigwa nyine bijyanye n'amasiyansi mwa basanga bya byigwa bya histoire bya geographie ntabyo ariko baranonosora kandi ari byigwa bishobora kuzobafasha muri rusange muri kazi kabo rero twavuga tuti mu ncamake umugambi ni mwiza mugabo haracarimo agahazi aracakenewe cyane yoherekeza uwo mugambi ibyo nabyo leta ubwayo ntabyo bishoboza nacyo gituma nibaza ko leta ikeneye kwicara n'andi mashyirahamwe yacu n'andi mashyirahamwe yose ajyanye ajejwe iby'indero kugira ngo babatere ibyumviro kandi bashobore no kubashigikira
ni byiza cyane urakoze cyane mushinga na Harushimana turabandanya tuganira ku byo umwana w'umunyafrika keneye nubwo tuvuga cyane cyane ku mwana w'umurundi ariko umwana w'umurundi nawe nyine ni umunyafrika ni nawe kazoza ku Burundi kazoza ka Afrika kucyo akeneye kugira ngo atere imbere nk'abandi bana ku isi kino ni ikiganiro bw'ijambo abanywanyi bya Dijwi rya Amerika tujye ku murongo tutangurire kuri Ndumukama uratwumva
ndagize mwiriwe
amahoro neza kibazo cyangwa icyumviro uduzijwi
ni icyumviro umwana reka dufatire ku mwana w'umunyafrika muri rusange umwana w'umunyafrika muri rusange arakwiye kuvukira mu gihugu kirimo amahoro nukuvuga umwana w'umunyafrika arakwiye kuvukira mu gihugu akaregwa n'ababyeyi babiri papa wiwe na mama wiwe burya nubwo haba amashyirahamwe ashobora gufasha abana yamara amashyirahamwe umwana arakeneye kubona urukundo rw'ababyeyi biwe baba bamurereye hamwe ni ukuvuga umwana ntibibereye yuko areregwa mu makambi y'impunzi icyo ni kimwe bwa kabiri umutumire aravuze ku kintu cyangwaze ku mutima cyane cyerekeye amashuri fondamentale ni ukuri hariho abana benshi bari mu ibarabara ariko nizeye ko leta n'umubyeyi irababona izomenya izogira ikikoze yavuze kuri kuruwe ku cigwa cyitwa entrepreneuria je narasomye bijya bitabo ni ibitabo byiza cyane iyi ngorane ngira mvuge nawe nyene yayivuze ingorane yuko narasomye nk'ahantu bashobora gusanga bariko barigisha abana harimo ingene bashobora ubworozi uburimi bwa kijyambere ibintu
bandanya
ibintu uburimi bwa kijyambere ingene borora swati ingene borora inkoko ingene borora inka ingene bashobora gukorera hamwe niturumva cyo gukorera hamwe ni ikintu cyiza cyane ningene umwana yitegura kuba umutware wiwe ngene ni ukuvuga ro responsable so soi-même nta yame yiteze kwamabona yuko leta umeze nitegerezo kumuha akazi ibyo byari ibintu nibaza no mu bindi bihugu bakoresha byari ibintu byiza problemi iriho ni iyihere ikibazo kiriho ni iki yashikirije cy'uko mwe mwavuze ngo ni stage ariko nibaza ko atari stage ni pratique ushinge ukabona ingene bashira mu ngiro ikintu uba wahejeje kwiga ubu bakwigishije n'ukorora nk'inkoko ukamenya uti inkoko bazorora muri ubu buryo buba kuko none n'umwigisha ariko aravyigisha ari nawe usanga kandi inkoko nimwe abatunze muhira akagenda kwigisha umwana mu by'uburimyi nta karorero keza bari karatanga nta karorero atanga ati ngo ndabereke ingene ibya bintu byorogo nawe nyine abisoma mu gitabo ko nyene rero hari hafiye yuko kugira akantu gahinduka bakaza baragira nko mu madese ye ubye ku mashure yoba yegeranye bakaza haba hari ahantu abanyeshuri bashobora kubonera igikorwa cya pratique singe n'icyo gikorwa cyagiye mu ngiro uwo musimire mwo tubaza mwo mutubariza ico imico cy'imviro gishikiriza ko ico bo bagiye gukora kugira abana pratique irakenewe cyane no kuvuga ushira mu ngiro kijya kintu babonye
cyane ariko nakuciriyemo ndumukama pratique ni na stage stage ni kuye kuba yo mu biro gusa stage irashobora kuba mu mirima stage na pratique nico kimwe muri rusange nuko bivuze reka duhaka ryo mushinana ya Harushimana agira icyo yongeye ko mushinana ya Harushimana ndumukama yavuze ikintu gihambaye cerekeye yuko umwana nivyo arakeneye amahoro mu gihugu aba bamwe arakeneye kurerwa na nyina na se bishobotse nikindi yavuze cerekeye ibigo ni naco umushikiranganje yerekeye agateka kazi na muntu yavuze mu nkuru twashikirije kuri ijya ngingo yuko abana badakwiye kurererwa mu ngo twohera ngaho tukaraba icyiza cy'uko batarererwa mu ngo bakarererwa mu miryango n'ingaruka kumbure zishobora kuhaba iyo tutabaretse ngo baregwe mu izo ngo iyo bidashobotse kubaronka imiryango muri make
egome nibaza yuko ubituraba dusanze dushigikiye cyane icyo cyumviro cy'uko ibigo bikwiye kugabanywa hanyuma tukarabira hamwe uko umwana ashobora gukurira mu muryango wiwe kuko nk'uko mbi umukama yavuze ikibanza cyiza gishobora gutuma umwana aregwa kandi agakura neza mu muryango hanyuma nagomba rero kugira ngo ntange umuco igituma ibigo bimwe bimwe bihari kugira ngo bishobore gufasha kuko kimwe mu bibazo abana bahura nabyo ni ibibazo biri mu miryango nyine nibyo tuko twahimiriza na leta yarafite uwo mugambi w'uko abana basubira mu miryango yabo ariko kimwe mu bintu twabonye si ubwa mbere leta ifashe ingingo zo gufata nk'akarero nko muri sasa sanze dukoreramo cyo gufasha abana mu yarabara turamaze kubibona zirimo cyane kabiri aho leta ifata abana bakabashyira hamwe bakaburiza imiduga bakabatwara iwabo mwo ugasanga haheze amezi make ugasanga babana basiyo kandi kugaruka mu ibarabara kuko ikibazo cyatumye ujya mwana ashobora kuva iwabo ashobora kuva mu muryango ni uko leta ntiyashoboye kugitorera inyishu rero njya nibaza yuko muri uwo mwanya wo kugira ngo abana tubasubize iwabo bashobore kuregwa n'ababyeyi babo cyangwa se n'abandi bantu bo mu muryango iwe ni umugambi mwiza mugabo bitegurwe neza kubwi neza y'umwana hanyuma ikintu nacyo novuga kuri ibi bya ndumukama yavuze yuko umwana akwiye kubandanya aregwa mu muryango rero ni byiza yuko akwiye kurabira hamwe cyane cyane akabaho imigambi cyangwa se agashyirwaho ibisata bishobora gukurikirana imiryango kugira ngo umuryango uzoba uriko ufata nabi umwana uwo muryango ushobore gukurikiranwa nimba ari impanuro bawuha nimba ari ingingo zifatwa kubwi neza y'umwana zisho gufatwa nkubunda bari nk'akarorero ibi bihugu byo hanze ibihugu by'i Burayi ahanini cyane turabona yuko hariho amasanka hariho ibisata bitandukanye bikurikirana ubuzima bw'abana mu miryango nibyo umwana abantu ba mbere bafite uruhara rwa mbere rwo kumwitaho n'ababyeyi mugabo nk'uko nabivuze hariho abana benshi cyane bahunga imiryango kubera yuko ibibazo byavuye ku babyeyi ubwabo aho usanga n'ababyeyi batumvikana cyangwa se n'ababyeyi bafata nabi abana babaturubika cyangwa se babasaba gukora ibikorwa birenze ingufu zabo rero navuga nti umugambi w'uko abana basubira iwabo sawa mugabo ni wigwe neza twihutagize leta n'abandi bayifasha n'amashyirahamwe atandukanye ajejwe agateka k'umwana nibicare hamwe kugira ngo uwo mwana ashobore gutegurwa neza aho azoshikira mu muryango iwabo babanze bige barabe yuko koko atantambamizo hapfa ziraba hanyuma umwana ashobore gusubizwa abo mugabo turiko turumvira cyane cyane ineza yiye.
Mhm. Urakoze cyane, reka tubandanye ku murongo twakire nabandi. Kwizera turi kumwe.
Yego turi kumwe.
Namahoro neza, kibazo cyangwa cyumviro.
Yego ni cyumviro.
Mhm.
Yewe ahanini iyo umuntu akaravuga ngo kazoza ku mwana w'umunyafrika nta cyane cyane mu Burundi cyane umunyafrika nk'abo mu bindi bihugu akenshi bakunda kwibanda ku bintu by'inyigisho kandi bagiye dukonaraba umugiye kwibanda ku by'inyigisho gusa kuko inyigisho zose zigira akazoza ku mwana ikintu gihe mbona cyari gikenewe ubwa mbere twarwishyira no kwizana ku mwana w'umunyafrika ni byo byose umwana w'umunyafrika yotera imbere kuko bituma ajya hamwe n'abandi akigushyira no kwizana bakagira amayishanje akagira amayishanje nimba mu Burundi akagira amayishanje n'umwana wo muri Sudan akagira amayishanje n'umwana wo muri South Africa bityo ugasanga bariko barungurana imitwe inshingano zabo zigatera zigimbere ariko ukuntu naho mbona bihagaze ku mareta ngaha muri Afrika barashobora kwibanda ibikorwa by'inyigisho ugasanga ibyo byinshi nibwo ariko baraziga umwana akiga amashuri akarangiza akagomba agacama amaseri n'ibindi nugasanga ari mu ibarabara ariko arakora kuko cyangwa ka uburenganzira bwo no kwizana afite
iyo uvuze kwizera iyo uvuze
cyane kandi nako tugaje n'ubukene
kwizera iyo uvuze ukwishyira uyivuze ukwishyira no kwizana utomora neza kwico ubusigura kugira ngo kumbure n'abari muri leta bumve icyo usigura kwishyira no kwizana kumu uburenganzira bwo kuje mu kindi gihugu cyanke usobanura neza
yego iyo muzi kwishyira no kwizana byo kwishyira no kwizana mba ndiko mvuga ahanini mba ndiko ndavuga ugasubiye ku wundi dufate gende mu Burundi ngiye ngo bivuge bya mu bihugu byo hanze ugasubira gakumbure impapuro zitanga uburenganzira bwo gusohoka imbibe birajinje ku buryo bwo kwisanga umwana w'umukene ntashobora kujya kwa experience ya Drake n'urundi rwaruka rwo mu mahanga ngo bagire amayishanje
ariko nihenze
byamari by'abantu babandi bino bateye imbere
kuko
umuntu akiri wo hasi bigakunda ugasanga ariko ndaza ngo utunganye uburenganzira mu rwanda cyangwa mu burenganzira bwarabaye bloke pari ibintu by'amafaranga kubera amakondisiyo umwana aba yarakuriye
ariko kwizera nihenze
biravuga yuko n'amahoro ari amwe mu bikoresho byo kumugaruka gutera imbere ubu ni kandi nabwo nyine tukoreza mu by'intambara za n'ibyo usanga twamira hamwe mugamo gihe cyane kutangura tukaronka amahoro kubera ko gushya no kwizana byoboneka
navugiye leta kugira nibaza ko mu karere k'ibiyaga binini rese passe ibihumbi bibiri ndakeka niba ntihenze rese passe kuja mu bindi bihugu wavuze ati abantu batifise rese passe kuja mu Rwanda muri Tanzania ni ibihumbi bibiri naba ntihenze
zijya nazo zimara ikiringo gito nishobora kumara kenze gira ibyo ngo urafeli experience zanye ahantu
birumvikana
byasabwa n'iburiburi nk'iyo bomanura nagize n'iburiburi gikora umwaka ugasanga agira uko ziraboneka ku bihumbi nka cumi na bitanu kuko urazi nawe isi wasi ya ekonomike turimo ngaha mu Burundi cyane mu bihugu bibanye duhanye imbibe murazi ko ari atahari
bityo
rero dufate ubona agatangira experience mu minsi cumi n'itanu batanga ngo ugiye mu Rwanda ngo ugiye muri Tanzania mu Buganda sinibaza ariko kumbure ho bari urakuyayo cyo kumuze gisubire
urakoze cyane kwizera
abagenzi mugabira aho hantu
urakoze cyane birumvikana kwizera urakoze cyane kuri icyo cyumviro Neteri Harishimana icyo cyumviro cya kwizera cyo kugira ngo abana bashobore kuganira n'abandi bo mu bindi bihugu mu cyumvira kwike
egome ni cyumviro cyiza cyane kuko ari umugani mu Kirundi bavuga ngo ubwenge burarahugwa rero ni byiza yuko abana bashobora guhura n'urundi rwaruka rwo mu bindi bihugu ndetse ibyo no muri amategeko agenga abana yo ku isi icyo kintu kirimo cy'uko umwana afite uburenganzira bwo kwishyira akizana ikindi gusa navuga umwana ntakwiye gusa kugenderera mu bindi bihugu kugira ngo amenye abandi bo mu bindi bihugu mugabo ahantu ha mbere umwana akeneye gutembera no kumenya imico ya hanze ingaha nyene hagati mu gihugu uko mubizi igihugu cy'u Burundi kigizwe n'intara zitandukanye muri izo ntara ari intara zimwe zimwe usanga bafite imico yabo nk'akarere nko kuri Butanye n'intambo rero abana bacu nk'akarere nk'abana bo mu Gisagara barakwiye kugendera abana ba ruguru
kugira ngo bashobore kumenya bimwe bimwe kujyanye mbega abana baruguru babayeho gute cyangwa abana baruguru nabo nyine bakaza mu bisagara tubanze bwa mbere duhere ngaha iwacu mu gihugu abana bacu turiko turavuga nk'akaronga muri new generation tuvuga yuko twifuza yuko abana tubategura kwimboneza ushobora kuba imboneza utazi ibintu usanzwe ufise mu gihugu cawe utazi ibibazo bihari utazi ibishoboka gukogwa nacyo gituma nibaza yuko ikintu cya mbere ni uko twakwiyumvira ukuntu tworera abana kugira ngo tubakundishe igihugu tubakundishe ibintu bijyanye n'akaranga hako abanyamahanga aribo bukwama baza ubwa mbere mu gihugu cacu bakanezerwa ibyo dufite kuko tora tubibona yuzanye umuntu w'umunyamahanga avuye muri ibyo bihugu byo hanze akaza mu Burundi koko arahashima aravuga ati iki gihugu cyiza none ni gute aba bana bacu mu buto bwabo twabanza nabo nyine tukabakundisha ibyo dufite cyane cyane abo bana tukabereka yuko ibi bintu dufite ari byo bashobora kudukoresha nabo nyine kugira ngo ari ikintu kanaka bakeneye gukora kugira ngo igihugu gihinduke cyangwa se isi turimo ishobora guhinduka dukoreshe mu bintu bitanzwe dufite aho iwacu.
Ego, reka tubandanye ku murongo twakire na Njenda Kuriyo, uratwumva?
Mwiriwe mwiriwe.
Amahoro.
Ntore njye nagira mvuge kuri icyo kibazo cyo kuvuga yuko bahora bakura abajya abana bo mu bigo babajyana mu miryango yabo cyangwa mu yindi miryango mu minsi yahera twarabonye kabisa icyo gikorwa ko bagikoze ariko nko ngaho mu kinama abo babana baciye bagaruka gusubira mu mabarabara bamwe bamwe aca nibaza ati none nk'abari babajyanye muri byongo cyangwa mu miryango yabo baba barakurikiranye cyangwa abana ko baciye bagaruka cyakabiri nk'intererano yo nko kugwaruka rugeze nko ku myaka 20 cyangwa 18 cyangwa nko mu myaka 15 hari ukuntu abantu bashobora kuba nk'akazi ukacisanga baragaye nk'amafaranga yo kandi mu minsi izaza kwiteza imbere mu matwi dufaranga ugasanga umushahara baravuze ati umushahara ni muto
abo bana
yego ariko ngiye kubira abankaje nihereye ko na mafaranga makenyi yarashobye kushikana ku gashahara kisuno nuyibuke buke kandi ubu ndiko ndabisa nkuko ndiko ndateye kuko isaha nayironke akantu kavuye muri uwo mushahara nyene urumva iyo ngayo uwo mushahara ako kantu sinari kukaronka nca ntera kamo rero mvuga ati uwariwe wese arose ako kazi yuko yogakora ntaho yovuga ati aya mafaranga ni make cyangwa aya mafaranga sinacyongera mwe amafaranga ntareka kugwira mu kintu umuntu iyo yateguye neza akayakoresha neza
impanuro nziza cyane Ngenda Kuriyo
yego hama hari akantu nari mfise gatonyi nari nayigeze kukabasaba ibyo bundi ndafite kabisa umuvandimwe wanjye afite umupasitori wo ari mu Rwanda kabisa navuze ati uko mwoshobora kuturaba ukuntu mwoshobora kubahuza kuko akunda kubisaba cyane
reka uwo mu buhinga bw'ibyuma agumye telefone zawe aze tuze kuguhamagara tugerageze gusaba kugufasha sinzi uwo mu wamaravuganye mu minsi ariko reka naza kugerageza kugufasha nyuma y'iki kiganiro urakoze
uzamukoze murakenewe kabisa
urakoze cyane reka twakire Habiyumva uratwumva yalo Habiyumva na Habiyumva ndumva telefone yiwe icitse telefoni iracitse mushyira nawe Harushimana umutumire wacu umunywanyi wacu yitwa Ndukundu Mukama twahereye ko yavuze ikintu gihambaye cerekeye abantu cyangwa urwaruka kutabona yuko leta ari yo nyishu arabavuga ko ari ibyiyumviro bibosha abantu bibosha urwaruka muri rusange mwiyumvira iki kuri icyo kintu cerekeye ukwama urwaruka rwiyumvira yuko rutegerezwa kurindira yuko ari leta izoha akazi muri iki gihe ibyo byiyumviro birabandanya canke biratangiye guhinduka
nibaza yuko ubu biriko birahinduka mugabo buhoro buhoro kuko kubatabizi hari abantu bibaza yuko leta mu bantu iha akazi ko bari benshi mugabo mugerageje gukurikirana ibijyanye n'iby'amakuru atandukanye nuko biboneka yuko igitigiri leta ikoresha c'abantu icyo gitigiri nacyo gituma nibaza yuko iki kintu cyo kwigisha abantu bakiri bato kumenya ibintu byose bijyanye no gutanguza umugambi cyangwa se kwirondera akazi bakabitangura
bakiri bato nibaza ko ari kintu cyiza cyane kuko nagomba ndabaye nk'akarero twebwe mu bituraba muri generation turafite ibyago twama kugira n'abana kugira ngo dushobore kubabaza indoto zabo rimwe na rimwe hari igihe usanga abo bana ahanini cyane bafite ingufu bafite ibyumviro barakeneye gukora rero naho umubyeyi kugira ngo ashobore gushigikira uwo mwana mu buto bwiwe amenye akiri muto amenye ukuntu ashobora gutunganya udukorwa twiwe harimo ikintu kimbabaza cyane nko mu bisagara cyane cyane nko mu gisagara cya Bujumbura aho usanga imiryango myinshi cyane ifise nk'aba bakozi bo mu nzu kandi ugasanga ibyo bikorwa abakozi bo mu nzu bakora hariyo bimwe bimwe abana bashobora bonyine ubwabo gukora bivuze yuko ari bibiwa azi umuryango ntibagerageze bitwumvikane mbere mu tuzi dukumva abana cyangwa abana
bashobora kandi arashimana telefone yawe isa niyo yerekira cika gato ariko wongera ugasubiramo ukabandana
ariko mvuga nti ni byiza yuko mu miryango iwacu tugerageza tukigisha abana kubijanye n'ukuntu botangura kumenyera gukora akazi kuko tukunda kubivuga indero za hasi kuko umwana niyakura asina atazi gukora ubuzi buto buto bubayabaye kuvuga ngo bunganya imyaka yiwe ibyo bizomugora igihe azokura rero ni byiza cyane yuko abana tubigisha ukuntu ashobora gukura atiteze yuko ari leta izomuha akazi mugabo akitega yuko bice mu bumenyi yaronse mu mashuri atandukanye bice mu ndero yahawe muhira bice mu ndero yagiye arakura hirya no hino mu bagenzi cyangwa mu mashyirahamwe azofata ibyo byose abikoreshe kugira ngo ashobore guterera mu gihugu kugira ngo igihugu ciwe gitere kija imbere.
Murakoze cyane. Reka twakire na Gerard uratwumva. Namahoro mu kanya gato na segonda make cyane ikibazo cyane cyumviye.
Ekome nakoze cyane nk'uko yo yamaze kwikiza ibintu bintu bwa mbere by'ingenzi zanga bifise ishingiro ugasaba ishingiro ishingiro rero nabwo mbwiye usanga umuntu wese afite initiative zafe atafite mbere pays d'Afrique
ndozijwijera
mbere pays d'Afrique usanga abantu benshi afite ibizeye initiative ukamenya ngo rafite preoccupation hamwe no gese ngaje kugira ngo bakure ibuhanze bakore oro naba nakore nabo ugasanga ariko rafite nayo mu rwego rwo gusanga umuntu ari karakura akoranye iyo initiative yo gukora usanga bifasha no mu buzima urabona ibintu byose biruye cyera amaze kugira ibiki utabaye on travaille abajugu n'atwo si ibintu byose bo barakora barakoresha uburyo bwabo ugasanga umuntu biko ndikurage na neza rero kuko uwo wabishikirije hajya umwana mutoya wamuhaye initiative yo gukora abazaje vrema bigera bimera neza cyane kuko usanga atiriwe aragira urabona ko ngaha mu Burundi ukaraba urakazi nka leta halo
yego turakumva
nka leta mva nkangajuma usanga vrema amademene menshi ugasanga ahubwo bakuye byinshi rikuru aheza ntawe ukipasera ufise ati munezi urwaruka ko kira abaheza ugasanga bafite akazi ugasanga kusanga rero baragiye guheza ibice bigorana cyane rero gusanga rero byose rero bifite initiative bivana naho ibyo na organization bityo ugasanga ari organization bifite nka bigenda bigenda neza rero ugasanga hatabaye ibyo organization y'igihugu hanaka urwaruka bigize n'ibyo amajenerasiyo agiye baragira ubuzima butari bwiza none uvuga ati rero uko yaba yifitinze ajya ikirisho mu gihugu kivana na planification
birumvikana nko kubivuze Gerard umugambi no gutegura imigambi na initiative nko kubivuze no gushyira mu ishaka byose birakenewe kandi ni byiza ushikirije wakoze cyane reka tubandanye ku murongo duha abandi akaryo nabo nyine duha akaryo Clement turi kumwe
yego
duzijwi Clement
yego me turi kumwe cyane gufa gatanu
ni byiza uduhamagabiriye Clement
neza nandeza ndi mu Kirundo
ikibazo cyane cyumviro
yego twihweje ku buzima ahabwa hano mu Burundi na cyane cyane nko kugwaruka ruriko rurangiza amashuri ubunye
turabona yuko usanga bitoroshye kuko kare wari ukavuga yuko ubuca ukaronka kazi hanyuma ugasubiza nkabo barafashe deni ariko ubunye ntibyoroshye. Ubukene ni byinshi mu miryango biragaragara abantu bose barabibona, ariko iyo tugiye hamwe tugashyira ingufu hamwe turashobora kuyungunganya mu dukorwa tumwe, ariko ni uko usanga ahesi hacahazamo ibindi bintu ugasanga baza gusambura iyo migambi umuntu aba ari karagira. Rero ibyo biratuma umutekano w'ubuzima bw'abashomeri ucuhungabana, ukacusanga bariko bariyumvira n'ibyo bateza imbere bafatiye nk'uduhera duke bagakora nko mu bubare mu tundi dushyira hamwe nko gutyatura amatafari. Ariko ugasanga haho naho nyine ntibyoroha cyane rwose. Rero ndavuga ku buzima bw'abanyeshuri leta yarikwe kuraba n'ibintu yohereza abashomeri kugira ngo babashe kuba bokora, kugira natwe tubone yuko tugene twubaho abashomeri kuko urabona ubuzima ntibworoshye.
Twari tuvuze ikibazo cyo kutama twa duhanze amaso leta, hari ubundi buryo umuntu yo kwiyumvira bitavuye kuri leta ubona ari nk'ubuhe umuntu yiyumvira izindi shyirahamwe cyangwa ubundi buryo twavuze kwisununura leta niyo yama iri kibazo iri nyisho ku bibazo byose none?
Oya, ahubwo leta sindi kuko yo yaduhaye amashuri yo kwiga natwe twaraciye ubwenge. Ikihari bakunze kuvuga ngo la force se la reunion que la force. Ego
nikuja hamwe,
ego tukaje hamwe tukaraba nk'utuntu twingunganyamo twigumye n'ubwacu kugira tubashe kuba twubaho, kugira tuba yuko turonka nako gasabuni anatanda yuko turonka pasi.
Ni byiza cyane, urakoze cyane Clement. Mushinga nawe arushimana kutubereye nyine kuri icyo kibazo cyerekeye ukuja hamwe. Clement avuze hari imigambi yindi muzi cyane mwabonye mu bindi bihugu ya isa niyateye imbere, isa niyakunze mu Burundi ishobora gukogwa igafasha ugaruka.
Egome umva dufatiye nko mu bihugu bimwe biko biratera imbere ahanini cyane usanga ari leta ifata ya mbere kugira ngo ishobore gukingira abana cyane cyane mu kubafasha gushobora kwiga ibintu byose bijyanye n'iby'imyuga. Nk'akarero ndabaye nk'akarero leta irashobora kwiyumvira ikaraba mbega mu Burundi no munsi isoko imeze gute, ni ibihe bintu bishobwa cyane se ubuhebuzi bukeneye abakozi benshi cyane. Kuri icyo gihe rero leta ikishyiraho imigambi ikifasha amashuri kugira ngo abantu bari mu mashuri cyangwa se abantu bageje iby'amashuri bashobore kwigisha abana ibintu byose muri ibi bya entrepreneuria, babigishe amaprogramme ajyanye n'ibintu bikenewe ku isoko. Ni ukuvuga ngo nk'akarero dufashe nk'ibi bintu byose bijyanye n'iby'uburimyi n'iby'ubworozi, nimba abarundi benshi cyane bakeneye gufungura nk'uko twabivuze ariho abana benshi cyane bari mu ngorane kubera gufungura nabi, leta rero irashobora gutangura ikigisha abantu ibintu byose bijyanye kurima no korora. Si ibyo gusa, uno munsi isi turabona yuko ari ibintu byitwa amamedia sosiyo. Ni gute leta ishobora gushyigikira abikorera utwabo cyangwa abikorera utwabo bonyine bakiyumvira ukuntu ashobora gushyigikira leta? Kandi nibaza ko mwamwe baramaze kubikora, turabona amashuri y'abikorera utwabo aho bari kwakora ibikorwa byiza cyane nko kwigisha abana ibintu byose bijyanye na informatiki, kwigisha abana ibintu byose bijyanye no kuvuga indimi zitandukanye. Umunsi kubaho kuvuga ikirundi gusa nshobora gufata kure mugabo uzi indimi zitandukanye, Igishinwa, kuba uzi Icyongereza, kuba uzi Igifaransa, izo zose n'indimi zishobora gufasha umwana w'Umunyafurika ushobora kwiteza imbere. Rero navuga nti mu bindi bihugu turabona leta niyifate ya mbere, mugabo kimwe mu bintu byo twigishaga mu Burundi ni uko amashyirahamwe abikorera utwabo hamwe n'imiryango nabo nyene bakwiye kwiyumvira bakarabira hamwe mbega ni ibihe bintu, ni ibihe bisata iyo andaje ushakuronga amahera anyuma abana kacha tubigisha tukabatoza indero kugira ngo hamhande ya mashure hamhande ya bwa bumenyi abayaronse ku ishure mugabo abe ashobora kuba azi umwuga umwe cyangwa ibiri ishobora kumusahiriza ishobora kuzomutuma abaho turabona ku isi hari abana usanga batunze cyane ugasanga umwana imyaka 14 ku myaka 15 asigaye ari mu migwi y'abana bitwa abamiliyoneri kubera yuko usanga akoresha ubuhinga bwiwe muri ibintu byose bijyanye no gukina amasinema kuririmba ugasanga ibyo ni ibintu bikoramubeshaho rero navuga ni mucamake umuntu ntapfungwa nuko ari leta imuhaye akazi mugabo ibintu byose byoshobora gutuma umuntu atera imbere biri muri uvuga ngo apatite yo gushobora gutanguza akazi gukreya akuwa kwishyiraho birashoboka umuntu wese
arayishaka
rero umwana arabishoboye akiri muto mugabo bisaba gusa yuko umwana
aronka
umuntu akuze uwo nawe si uwundi umubyeyi wiwe mugihe bishoboka uwundi wa kabiri n'abantu bose b'ababanyi bashobora gufasha umwana bwa gatatu ni leta itegerezwa kuguma ikiraba ikaraba mbega koko umwana b'igihugu ariko baratera imbere nk'uko itegerezwa
murakoze cyane ikaduha akanya kandi na Wandenze Wandenze turi kumwe Wandenze
ndabumva ingigane murakoze cyane ku mijambo nitwa Gabeo arinze ndi mu Rwanda mu byanga wa Musanze
noneho
kuri iyo ngingo y'uko umwana ashobora kwiteza imbere birashoboka cyane ariko muri Afurika turacyahura na challenge zinyuranye zirimo ibibazo by'umutekano muke mu bihugu bimwe na bimwe aho usanga hari ibibazo bya politiki bikabuza abana amahirwe y'uko bakwiteza imbere cyane kuko ashobora kwiteza imbere uri mu buhunzi cyangwa iki yabitoroshye cya kabiri infrastructure ibikorwa remezo nk'ikibazo cy'umuriro w'amashanyarazi gishobora gutuma abana badashobora kwiga neza bitewe n'uko ukwigira ku gatodo ntabwo byafasha umwana kubasha kwiga neza kuko abari ibibazo binyuranye muri uko kwiga ikindi kibazo cya gatatu nashaka kuvugaho ni ikibazo kijyanye n'abana bahohoterwa bagaterwa inda z'indaro usanga nabyo birahari inzitizi ku iterambere ryabo ariko muri rusange kwiteza imbere ku bana ni ikintu gishoboka cyane murakoze ibiganiro kuduha akanya ahubwo leta yafata umwanya uhagije wo kwiga kuri izo nzitizi n'uburyo kizakemuka murakoze cyane ibiganiro kuduha akanya ko gutanga ibitekerezo
murakoze cyane Uwandinze gushima ubandanye wumviriza radiyo y'i Amerika aho mu Rwanda mushinga naye arashimana Uwandinze avuze ibibazo bihambaye cyane byerekeye amahoro umutekano birumvikana nta terambere riba hari ingwano hari umutekano muke yavuze cyane cyane kucyo tutavuze cyerekeye umuyaga nkuba nawe nyine ushobora kuba intambanye mu terambere ry'ugwaruka abana bahohoterwa birumvikana navyo nyine twabivuze ni ibibazo bihambaye mubona nk'ikibazo cy'umuyaga nkuba kibandanyije kuba ikibazo mu gihugu nk'u Burundi n'ahandi cyokemugwa gute cyane abana bashaka kubandanya batera imbere nubwo icyo kibazo kiba gihari
cyane ndibaza yuko nibyo ikibazo cy'umuyaga nkuba ikibazo gikomeye cyane kandi yakamuyaga nkuba uhari cyane cyane mu bisagara hari ubuzi bumwe bushobora guhagarara kandi tugaruke turabire hamwe kujyanye no ngaha mu gihugu cy'u Burundi muri kahise turabizi yuko dufite abantu benshi cyane mu gihe bari bakiri bato igihe biga ari ahantu hamwe hamwe atamuyaga nkuba wari uhari bwabo abantu bariyungunganya rero bagomba kumera nk'utera intege abantu batandukanye ndababwira ngo iyo inzira imwe idashika ama hariho iyindi nzira cyangwa se iyo hariho ikibazo n'imisho ibihari kuvuga ngo nimba umuyaga nkuba aya matara y'ikizungu nimba atayezo fise tugerageze twiyumvire Imana yaraduhaye ubwenge dushobore kwiyumvira ubundi buryo bushobora kudutuma mu gihe abana bari kwariga mu gihe bakeneye umuyaga nkuba mu Burundi birashoboka yuko dushobora kwiyumvunganya tugenyera ubwacu twikorera amatara ashobora gutuma umwana ashobora kwiga mugabo ntibivuze ngo ndashigikiye yuko icyo kibazo cy'imyaga nkuba yuko twose tugifata minenego oya ngo abo byega leta n'abasanzwe bashigikira uko bakora uko bashoboye ko tugira ngo icyo kibazo gitoregwe inyishu twarabyumvise nk'akarunga mu Burundi bayuka kutubwira abarongozi yuko atazorenga mu kwezi k'umunani icyo kibazo ngo kizaba cyatoreye inyishu iyo ni inkuru nziza mugabo mukurindira yuko icyo kibazo giterwa inyishu tube tugerageze dukoreshe ubundi bwenge Imana duhaye kugira ngo tubandanye duta imiragwe kugira ngo leta byose ni leta rumva leta atarakimikoze duca dupfa oya Imana yaraduhaye twese uburenganzira n'ubushobozi bwo gushobora kubandanya twiyumvira kandi twiyumvira n'izindi nyishu zitandukanye.
Urakoze cyane. Reka tubandanye ku murongo twakiri na Sengiyumva. Sengiyumva mwiriwe.
Mwiriwe neza cyane rwose Oriane kandi
cyane.
Sekonda sinima.
Ni byiza. Kibazo cyane cyumvira mu masegonda market yuko turaje ku musozo w'ikiganiro.
Bwana mutumire ndagukengurukiye cyane rimwe byumva mutima nararyohewe numvise abo bende wacu basitaki bacu bari ngaho mu mabarabara yo mu gihugu atandukanye muri ko murabarosa ibya nkenerwa harimwo n'impapuro z'amavuka mbega hagati mu gihugu mwaba mufite aba baserukira kugira baraba abo bandi bana nabo bakorewe mu barabara mbega biraborohera kuronka uburyo bwo kugira mu kwira hose mu ntara zose z'igihugu kugira mu bakure mu barabara mu bahe n'ibyo bankenerwa kugira babeho nk'abandi bana bose. Ndabasinyiye cyane umwanya mu mpaye mwiza kuri radiyo Ijwi ry'Amerika.
Sengiyumva, urakoze cyane. Radiyo Ijwi ry'Amerika ni radiyo yanyu, turagushimiye kubona washikije ikibazo cyangwa icyumviro kuri iki kibazo. Harushimana cha Sengiyumva cyabo bana mwafashije ni kintu gihambaye cyane cyo guha umwana identite yiwe akamenya uwo ari we igihugu avukamwo nuko ubutungane bumuzi. Yasavye niba mushaka kwamukora n'amashyirahamwe cyane muri hagati mu gihugu.
Ego me kimwe mu bintu twifuza gukora nkuko twababwiye yuko icyifuzo cyacu nuko dufasha uwo mwana kumutegura kugira ngo azashobore kuba imboneza shokwa umurongozi mu gisata cyose azoba ariko akoreramo. Nacyo gituma twiyumvire yuko cya mbere umwana arakeneye kumenya uwo ari we kuko iyo umwana amaze kumenya izina ryiwe murabizi ari umugani w'ikirundi uvuga ngo izina niryo muntu. Rero byiza yuko umwana ahabwa amazina akwiranye n'icari cyangwa se n'ico uwo muntu akuze uwo mubyeyi abona umwana azovamo nizere kutumuha iryo zina kuko biraheza rikamukurikirana. Ikintu nacyo cya kabiri turakorera hagati mu gihugu ubu turiko dukorera mu ntara ya Muyinga aho twifuza kugira ngo dushobore gufasha abana kuvuga ngo umwana yari mu ibarabara tukagerageza kumubaza igituma ari mu ibarabara kumenya ibibazo byiwe kugerageza kumenya amamuko yiwe kumenya muhira iwabo kugira ngo dushobore kumusubiza iwabo. Ndiko ndababwira no muri nondwi irangiye ari umwana twashoboye gusubiza iwabo kuko twasanze mu mwanya twafashe tuko turamutegura tumaze no kuvugana n'abiwabo twashoboye kumusubiza iwabo kandi twarabonye yuko wari umunezero udasanzwe. Yari umwana avuka mu ntara ya Bitega muri komine Mutaho muri ku musozi witwa Nyangungu. Urumva rero ibyo n'ibikorwa tuko tuhereza gukorera hagati mu gihugu kugira ngo dufashe abana nibyo uburyo twebwe ntituvuga yuko igikenewe cyane ko ari uburyo mugabo igikenewe cyane ni umutima umuntu aba afise niyo yerekwa aba afise ku bijyanye n'umwana wo mu Burundi kugira ngo ashobore gutera imbere. Urumva rero nitwashira imbere inyungu y'umwana kuvuga ngo abantu bose bakora mu bisata byose abakora muri leta mu bikorera utwabo ababyeyi abanyagihugu bose twese twiyumvira ineza y'umwana ntakabuza zijya mpamvu zose navuze zituma umwana agira ingorane ibyo bitejeje no gufungura nabi kutiga kugenda gukora ubuzi burengenga ubuzi turashaka kwitoza inyishu iyo twese mu gukora kwacu tugenda kwiyumvira ineza y'umwana.
Murakoze cyane rwose Teddy Harushimana. Tubibutse ko Teddy Harushimana ari umuhuza bikorwa mu ishyirahamwe New Generation, ishyirahamwe ryitaho ineza y'ugwaruka mu Burundi. Tukaba twako turaganira ku byo umwana w'umunyafrika akeneye kugira ngo atere imbere nk'abandi bana ku isi yose. ndashimiye mwe mwese rero mwaduteza amatwi abaterereye ibibazo n'ivyumviro aduteza amatwi abamfashije mu buhinga bw'ivyuma ndashimiye Innocent Kimenyi yamfashije mu buhinga bw'ivyuma no kwegeranya kino kiganiro ngenda basaba imbabazi ku ijwi rya Risa n'igishwangaraye no musi mwakoze cyane gose mwese mubandanye mwumviza radio ijwi rya America Imana ibaheza gifite.